urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio-app. Nongeye gushimira mwebwe mwese muri ko muradukurikirana iyi mwumviriza ni SBS mu Kirundi. Ku mazina nitwa Jean-Paul Amedenizigama. Ikiganiro cuno munsi sinza kubandije nyene umutumire muri iki kiganiro benshi musanzwe mumuzi mu biganiro bitandukanye. Imbere yuko ndababwira umutumire wacu, reka kumbure mbanze ndababwire uwo mutumire wacu. Bimwe mu bimugize n'umuronzi akaba n'umuhishuzi. Mushika ubu ndibaza hariho na bamwe batarashobora kumenya ibyo ari byo. Akaba afise n'abana bane, akaba afise n'umukenyezi wiwe umwe asanzwe aba muri Canada, akaba aba mu gisagara cya Ontario hariya muri Ottawa. Ni Patrice Ntafatiro. Benshi muramuzi mu biganiro bica ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa ku mbuga hwaniro mu kiganiro Kirundi cy'Abarundi. Turi kumwe muri iki kiganiro kugira ngo atuyagire iki rero. Uno munsi turafise Abarundi, isinzi ry'Abarundi bari hirya y'u Burundi, bari hanze y'u Burundi ku mvo zitandukanye. Ariko rero icyagiye cibonekeza ni hamwe n'abana canke abakuze usanga ikirundi basigaye umenga ntibakikiramutswa, abandi nabo ntibashaka no kukivuga, abandi nabo barashaka kukivuga, ariko hakaba hariho inzitizi zidasanzwe. Uno munsi rero twegereye uje navuze ko ari umuhinga mu by'indimi, nawe akaba asanzwe aba muri ayo mahanga kugira ngo have atubwire. Ndabahaye ikaze cyane mu kiganiro bwana Patrice Ntafatiro.
Ndaguhaye mwaramutse.
Ngiriwe ko ndakubaza mbere na mbere, nuhava mvuga nti cyanke ndababaza nti mbe na kahe kamaro karimwo mu kwigisha abana bari hanze y'igihugu cy'u Burundi kubigisha ikirundi, na kahe kamaro?
Ego ndagukengurukiye mugenzi Amede wantumiye, kandi ndakengurukiye n'abari ko barumviriza bose. Mu kwishyura ico kibazo je ngo mbanze ndakubyinire, hariho umuririmbyi w'umurundi yaririmbye ati imico y'abarundi ni kirundi, ikiranga barundi ni kirundi, ukuvuga ikirundi niyo mico nakaranga biranga barundi. Nk'umupresidenti abiririmbye neza. Nibyo, imico y'abarundi ni kirundi, ikiranga barundi ni kirundi, ukuvuga ikirundi niyo mico nakaranga iranga barundi. Nukuvuga rero akamaro nibyo byose. Ikirundi ni byose. Ikirundi ni ngendo, ikirundi ni ngiro. Indero itangwa mu kirundi. Kandi abarundi iyo bari ku isi yose nzima, ababa mu Burundi, ababa mu mahanga, ikintu kiduhuje duhujwe ubwa mbere na mbere n'ururimi. Kuko ururimi niyo ngiro, niyo ngendo. Nje kuvuga ko indero itangwa mu kirundi. Umuntu avuga ikirundi, amayagwa, amazina, we witwa ego, amazina y'itazirano ni Amede, mugaje nitwa Ntafatiro, Ntafatiro izina ry'ikirundi. Amazina, ibicuba, ijambo gishinga ntahe, impinyanyuro, imvyino, ivyese, ibyo bintu byose bivugwa mu kirundi. Imyuga, haje abarundi bacura mu kirundi, bari ba mu kirundi, hariho n'amazina y'isuka, ukwegeka begeka mu kirundi, hariho n'amazina y'inzuki. Ukorora kugorora mu kirundi ko hariho n'amazina yo kubonekesha, ukwiyamiriza, imikomo, imikomo n'amazina meza kuko abungere baraheza bagakomora ko ntacho baba bafite bakora uruhiriki.
kwamenga byasa n'ibitutse abungere bariko barakomorana.
Ego nk'ubu ku bantu bumva igifaransa je data wanje icyongereza ntacho nzi neza, nkiye kuraza kucunyibutsa. Hariho la poésie pastorale iburaya, nico kimwe n'imikomo y'abungere bariko bararagira hamare bakacha batangura gutukana kubera nta kindi babafize bariko barakora.
Ego
ubunyabobo, ugutera ubutobezo, ivyo byose babitera mu kirundi. Rero akamaro k'ikirundi ingenda guhenga karorero, abarundi bani inzoga mu kirundi, akandi karoro noguha ndaheruka kuja mu rubanza rwo murundi yakowe umunyarwanda kazi abanyarwanda mu kuvuga ijambo baricara ariko twebwe barundi mu kuvuga ijambo turahaguruka naho dusanga umuntu akubwira ngo ngwaha ngo mpagaze ngo mvuye hasi ngo mvuge n'umuntu yicaye nkuko nicaye ukazabumva ngo je ngo mvuye hasi ngo mvuge mugabanyarwanda bavuga bicaye muri ko rubanza bagize guca bava hasi kugira ngo umurundi ntavuga hagaze ngo umunyarwanda avuge yicaye nuko rero ntakubwira nti rero akamaro karimo mu kwigisha baru ikirundi barundi nuko imico yose iri mu kirundi umuntu harima mu kirundi yigisha umwana mu kirundi yicara mu kirundi anwe inzoga mu kirundi avuga mu kirundi
murakoze cyane Patrice ntafatiro tubandanije n'iki kiganiro murano mahanga canke mu bana bacu b'abarundi mu miryango itandukanye iri hanze y'u Burundi ngerageje kubaza nizihe ntambamyi z'ico gikorwa cyo kwigisha yababo bakuze yababo bana nizihe ntambamyi zikunze kwibonekeza mwebwe nk'abantu babaronzi nk'abantu babahishuzi mu kirundi nizihe ntambamyi mukunze kubona
intambamyi ni izindimi z'ibihugu tuja kubamo wewe muri icyo gihugu bamwe bavuga icyongereza cyane cyane aho mba bavuga ifaransa n'icyongereza ubwa mbere na mbere aba bana bacu bagiye mu ishure bavuga ifaransa bavuga icyongereza bya bintu byitwa homework cyangwa devoir mu gifaransa babivuga babikora mu gifaransa mu cyongereza imbonesha kure iradiyo abagenzi bose bavuga icyongereza bavuga igifaransa ukatusanga umwanya wo kuvuga ikirundi ni mutoyi cyane n'uwo mwana yarafise ishaka ryo kwiga ikirundi nta mwanya runka wo kwiga ikirundi nta mwanya runka wo kuvuga ikirundi ko nababyeyi naho butaha baza kumufasha homework baza kumufasha devoir muri cyo cyongereza muri cyo gifaransa hanyuma natwe ababyeyi ntugire ngo turabyorosha kuko hari igihe usanga natwe twatwawe n'ibindi turiko turakora ugasanga umwana tumurekuranye iyo telefone iyo telefone tumurekuranye iyo televiziyo tumurekuranye ibyo biki bisanzwe bivuga muri izo ndimi nyene ikintu gikomeye gusumba ibindi byose umwana ariko yiga igifaransa n'icyongereza n'ikirundi hanyuma mu ishure akagira ingorane zo kuzara bitandukanya abigisha baca bagomba kumutoteza ugasanga bamubwira ngo baca bandikira umubyeyi ngubwo ngo umwana ngo ntazindi ndimi ngo avuga ukajusangarira abo babyeyi baciye baheba baciye bakuramwo icyo kirundi kandi mu burozi je wengeze ko umwana arashobora kwiga indimi indwi akazigira umunsi umwe akazigira icyarimwe haragira igihe hazitandukanya mugabo mu minsi ya mbere biragorana ko naje umwana wanjye barambwiye ku ishuri ngo mugabo ngo umwana wawe ngo hari igihe ngo yumvira cyane ngo mu kuvuga yego kubera bari kararaba grammar y'ikirundi n'icyongereza n'igifaransa akaraba grammar
arabiya yavakoresha
akarabiya abakoresha bikaje mutwara umwanya umwigisha akaca yibaza ngo numukeha bwenge nawe ari kararaba ingene amenye ingene atondeka amajambo kuko uko amajambo atonda mu gifaransa siko atonda mu kirundi siko atonda mu cyongereza nuko rero nizongorane dufise
Patrice uravuze ikintu cy'ababyeyi ingene abigisha usanga batari ko barorohereza kumbure n'abana bashaka kuvuga izindi ndimi zitari icyongereza cyangwa igifaransa bari ko barigamwo ariko hariho ababyeyi nabo usanga bahimiriza abana babo kutavuga ikirundi bakibaza ko aribwo busirimu kumbure bakibaza yuko kutavuga ikirundi ibintu byo kuvuga ikirundi umengano kutagira umuco ugasanga nk'ababyeyi baratera intege abana kutavuga ikirundi bakabahimiriza cyane kuvuga indimi z'inyamahanga abo babyeyi bobo babwira iki uwo bari kwaratumviriza hano kuri radio SBS
umubyeyi atigisha umwana wiwe ikirundi abari karatema ishango yicayeko we wuri igiti ukaja mu giti heju hamukishara kwishango hamukacuri tema none ko ikiri ururimi rw'ikirundi kwarurazwe n'abavyeyi none wewe abana ugomba barage ururimi rwo kwa Shakespeare ugomba barage ururimi rwo kwa Molière ikintu cyambere ubwiza kubanza kuraga umwana ubwiza kubanza kumuraga inge navuga abo bavyeyi rero bavuye mu Burundi bakagenda hanze bakacavuga bati turahejeje n'u Burundi turaje n'ikirundi nukwihenda n'ubududu n'ukutamenya icyo no bahanura nuko bo kwigora Je wenda kugira ko naragiye no mu Burundi nsanga hari umwana singomba kumuvuga izina kubera yego nsanga uwo mwana nta zina narimo gikirundi afise uwo mwana yavukiye mu Burundi nta ndege arahafata nta nakajugujuga ari arurira nsanga uwundi mwana ahibujumbura atavuga ikirundi avuga icyongereza n'igifaransa nta nakajugujuga arurira ngo imushikane basi ni Kongo turareka ababa muri Australia ababa muri Canada muri America babiburaye tube turabareka no mu Burundi hari ingorane uwo muvyeyi rero atagomba kwigisha abana ikirundi ni ingorane kingenda guha karorero hari umwana w'umukobwa ngaha yarize ibintu by'ubushingwa manza akaba akunda abarundi akaba akunda ikirundi mugana nta kirundi yavuka ashagenda mu Burundi ngo agiye gukorera ikirundi none ninde muntu azogushinga urubanza utavuga ururimi avuga nari nde muntu azoguha akazi mu Burundi utavuye ikirundi n'uzogikora gute wukora gute ntibikunda ntibikunda ahubwo ndazi no muntu wo muri Madagascar yavuye ngaha muri Canada agenda mu Burundi ikintu cy'ambere yashitse akora kwabaye kwigi kirundi kugira ngo amenye inge nakora mu Burundi je ngaho babyeyi no kwibaza ko ari kwiyanka kuko jewe ndi umutimbo kama abana banje ico nihatiye kuba kubigisha nihatiye kubigisha ikirundi no kubigisha ingoma kubera niwe umuco kama wanje none udashoboye kwigisha umwana wawe umuco wawe uzomwigisha iki ukore no kuranduka umuntu abarandutse nereje no hanura ababyeyi ko boreka kuranduka ko bogerageza bakigisha abana ikirundi ibyo bashoboye bakabigisha uwo mwana agafuma avuga ikirundi akivuga mu gifaransa akivuga mu cyongereza ahangomba kuvuga umwana yovuga ikirundi nkuko cyari kugenda kivuga mugaka kivuga wumva avuze ngo ndaje akuvuga ngo ndaje akavuga ngo ndaje ntacho mugaba bakuze ngo ndaje aracyumva ndaje gusa byamunaniye no kwishura
ndabakengurukiye cyane bwana Patrice Ntafatiro nabiyo muri Canada nabonye ne bati ikirundi bacume ko yari SBS mu kirundi nitwa Jean Paul Amedenise Gamanda bakengurukiye cyane ndabashimiye cyane bwana Patrice Ntafatiro ku kanya mwaduhaye
urakarambura akagira gahora ku ngoma
murakoze naho utaha
woba wifuza kumviriza ayandi makuru nkaya umviriza ubicishije kuri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, canke hariho hose urongera amakuru yacu.